Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inondwi.
Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 9 munyonyo umwaka wa 2024 ikaze kuri mwese muri ano makuru 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 yaranze inondwi ugira yabashikirize akaba ari jewe nyine Audace Nimbona.
Inzamba
ndasubiye kubaha ikaze ugutegura n'aba matora yimirije byatumye haba ihonyangwa ry'agateka k'abanyagihugu ivyo bishikirizwa narize barica ko umwe mu banywanyi b'umuhari inamahoro umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'uwo muhari inyuma y'igikorwa cyo kwiyandikisha mu matora yo mu mwaka uza rize barica ko atanga karorero kuzakaranga muntu zahawe abana batarakwiza imyaka ngo bazoje mu matora eka n'abanyagihugu bahimirijwe kwiyandikisha ku ngufu kurikire
mu gihe Burundi buriko bwitegurira amatora y'abashinga amateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025 imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi amashyira hamwe adahanira ibyicaro bya politiki n'amenyesha makuru bigenga baguma biyamiriza itangwa rya karanga muntu bidaciye mu mategeko ku bantu bafite imyaka 14 gusa kandi amategeko ashinga imyaka 16. Mu nama ashinga amateka y'u Burundi yabaye kuwa 18 Gicutu mu mwaka wa 2024 ako kanenge karavuze. Hanyuma umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yakubaha Martin Ntereze asa n'utabyemera ariko aranavuga ko ayo makosa akwiye gukosorwa. Kwa 2022 Gicutu no hatangura igikorwa cyo kwiyandikisha cy'abashaka kuzoja gutora cyarabandanije kugeza kwa 31 Gicutu mu mwaka wa 2024. Babonye ko abanyagihugu atashaka babishizemo nk'uko byahora byibonekeza muri kahise abayobozi bamwe bamwe baciye bafata ingingo zo gushyiramo agahato kugira ngo abanyagihugu biyandikishe. Muri abo bayobozi harimo umushikiranganji ajejwe iby'uburezi yaciye yandikira ikete abayobozi b'amashuri abasaba guhatira abanyeshuri n'abarimu kwiyandikisha ngo batabikoze bagahanishwa igihano cyo kubabuza kwinjira mu bigo by'amashuri yabo. Abandi bayobozi nka ba musitanteri b'amakomine nabo nyene baciye bashyira mu ngiro ibihano ibuze abanyagihugu kugira icyo bashobora gufashwa na kimwe mu byo komine zahora zitanga mu gihe gisanzwe. Eka mbere baranabankira kuba bagishobora kuja mu isoko canke mu mirima.
Lize Barishako avuga ko ihumyangwa ry'amategeko yabaye ikibazo gikomeye cyane mu Burundi agahamagarira nyabuna abategetsi barongoye igihugu kucicarira bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu kugira ngo bagarukane icyizere n'ubutumvirize.
Muri make abanyagihugu nacyo baciteze baratahuye ko uko bintu bimeze ubu ayo matora bahatirwa kwitabira atana kimwe azoza hindura mu buzima bwabo bwa minsi yose. Abarundi barifuza amahoro, barifuza umutekano, ubumwe, ubutungane bwa bose ndetse n'intwaro nziza n'ishyirwa ry'amategeko imbere ya byose. Ikibabaje uko bimeze uyu munsi iyo ntumbero isa n'indoto ziri kure cyane y'ibigenga umugambwe sendedesege uramutswa u Burundi uyu munsi. Turiyamirije rero twivuye inyuma iyo ngendo abatwara u Burundi bafashe mu gihe cyo kwiyandikisha mu matora byabaye ihohoterwa rikomeye by'agateka ka zina muntu k'abanyagihugu. Dukurikije amategeko y'u Burundi kwitabira amatora ni uburenganzira bw'umwe umwe wese ariko si itegeko n'agahato karinda kuja. Tuboneyeho rero umwanya ngo dusabe abayobozi b'igihugu bashire imbere inyungu z'igihugu n'abanyagihugu n'ibindi ngingo zose zihungabanya amahoro n'umuteka bashonera agateka n'uburenganzira bw'abanyagihugu banatorere umuti zirya ngorane zose zizingamitse ubutunzi
badanye ano makuru yaranze no ndwi abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba basaba ko hojaho umugwi ukora amatohoza ku makosa umugwi udasanzwe ujejwe gutunganya ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNCP na sentare idasanzwe ikomoka ko kugira ngo abanyazwe utwabo hadakurikijwe amategeko badusubizwe ibyo babisaba inyuma y'umwonga wa leta warimirwamo n'abanyagihugu barenga imiryango 200 ushikiririjwe umunyagihugu atigeze ahunga umugwi uvuye mu bushikiranganji bujejwe uburimyi ukaba wapfuye uza kuri uyu wa kane kwerekana ko umwonga ari wa leta. Iyi nkuru tuyibaze Eddie Claude Nininahazwe.
Nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba ngo umugwi wo gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo CNTB na sentare ukomoka ko bitaje kumvikanisha abanyagihugu ahubwo waje kwegeranya amafaranga y'ibiturire ikoranye nabo bita abakomiseri bafatikanije na bamwe mu bajejwe intwaro. Ivyo bivuze nyuma yaho kuri uyu wa kane umugwi washinzwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi ushikiye muri komine Nyanzarake ku mutumba Buheka uwo nawo ukaba waruje kwerekana ko umwonga wa Nyabarere wairuka kwegurirwa umugabo uzwi ku izina rya Aron Nguribiriho na sendari dasanzwe ijejwe gukurikirana ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo. Uwo mugwi warungitswe n'ubushikiranganji bw'uburimyi ukaba warishikiye kuri wa kane kuri uwo mwonga wa Nyabarere urerekana neza ko ari umwonga wa leta mbere n'ibicapo bihari bivyerekana. Bamwe mu banyagihugu barenga imiryango 20 yaharimira bakaba bari bagumye basemerera kuwo mwonga uhawe umuntu ari wa leta kuko no kuwutunganya ukaba wari waratunganijwe kugira abaharimira bashobore kuvomera indimo zabo. Akamo katewe n'abanyagihugu karashikiye abarongoye intwaro haba ku rwego rwa komine Nyanzarake no ku rwego rw'intara ariko ntibigeze babiha agaciro. Abo bagiriza musitanire wa komine Nyanzarake Marigoreti Irankunda hamwe na buramatari wa Makamba Tantine Njuti na Magara kuba baranse ko haba amatohoza ku by'abanyagihugu bari bashikirije. Icerekana ko abo batware bari bafise mu nyungu kubwabo banyagihugu ngo nuko no kuza igihe uwo mugwi waruje gushikiriza ivyo watohoje yaba musitanteri wa Nyanzarake Mariko wa Tirankunda yaba urongoye igipolisi canke Tantine Njuti na Magara urongoye intara ya Makamba atanumwe yahonyoje ikirenge aho uwo mugwi washika kandi bari babimenyeshejwe. Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ntibaronka kuri telefone urongoye umugwi Sever ari nawo usigaye ubarizwamwo muri kino gihe umugwi wa CNTB.
Urakoze Eddie Claude Nininahazwe. Imyidogo ni myinshi mu bakozi bo mu bitaro by'igihofi mu ntara ya Rutana bagiriza uwahoze ari umuyobozi w'ibyo bitaro Claverne Ndayikingurukiye isesagurwa n'inyonorwa ry'ubutunzi bw'ibyo bitaro. Basaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gukurikiranira hafi icyo kibazo. Iyi nkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro abitumenyesha, ngubwo bunyonyezi bwatanguye kwibonekeza mu mwaka w'2021 aho nguwo umuyobozi w'ivyo bitaro Claver Ndayikingurukiye yafashe umukozi yahora akora amasuku azwi ku mataziranio ya Aruna amugena mu mabanga yo kugura vyakenerwa vyose vyo kuri ivyo bitaro kandi atabumenya abifitiye. Ayo makuru akemeza ko uwo mukozi ashigikiwe kandi n'ujejwe ubutunzi bw'ivyo bitaro Richard Ndayongeje. Igitangaza abo bakozi ngo nuko hari n'ibintu ibitaro biriha amafaranga atana kimwe cerekana ko ivyo bintu byaguzwe. Ikindi giteye amakenga abo bakozi ikibazo c'abakorana bushake barenga 30 umwe wese agahembwa amafaranga 100,000 ngo hakaba hari n'uwarungitswe gukarisha ubwenge nkuko umwe muri abo bakozi avyigana. Kwa gira gije kulondela kilavea onda ike ngurikie ya hora arongo ye ibitaro vijiji hofi kugira atangu mucho kurijo iwezo aliko nitu kwa showi kumulonga kuri telefone yu enge ndanwa.
Inzamba
shida hamwe uriko mwerigwanya ibiturire nisa esa kuguwa jama tungo ya reta ilatewe umutimu hagaze nike na gigituru ibandanya jibo nekeza idiano vino ugihugu. Iryo shirahamwe ribona ko ibyigituru leta byahitaye kuwa amazi bigasaba iyo leta kwemera kuja hamwe n'abahinga muri ico gisata n'abandi basanzwe bakorana mu byerekeye iterambere kugira ngo ikibazo cy'igituru gishobore gutorerwa inyishu irama. Twumvirize Jean Duimana umuvugizi w'ishirahamwe Urukombo.
Ibiciro byo kwiyunguruza mu ntara za Gitega za Ngozi bishitse ku 13 kubi Bujumbura ugenda urumva kugira ugenda ugaruka ugiyenda ucugaruka uri 160 birenga aho rero tuvuze iby'ibiciro byo kuyunguruza tavuze ibiciro by'ibifungugo bica biduga kubera ikena ry'ibyo buryo bwa transport kuvuga cyane cyane nka bukene bwa mazutu butuma imodoka zirangura ibitoro zikabitwara zikabikwiragiza mu gihugu zitaba zikiboneka. Twarasabye yuko Uburundi bwogira cooperation n'ibindi bihugu kugira ngo bashobore kuronka amahera y'agaciro. Turasaba dushimitse yuko leta y'Igitega yorondera abahinga bayifasha kugera ibyo bijanye n'amafaranga make basanzwe bafise kugira ngo bashobore kurangura igitoro bitagoranye, ariko gushika uno munsi nta na kimwe kirakogwa. Icyo tubona baguma biruka gusa mu bintu by'amatora, amatora atunganijwe nabi cyane. Ivyo byose tukabona ko bituma haba ubumenyi buke, ubushobozi buke bwo gushobora gutunganya imigambi y'igihugu. Ikitavuzwe cyoco nuko tubona yuko ijya mbonoka zoza ya 2040 na 2060 ari nk'umuzi w'ibuyi. Nibishoboka mu gihugu kitagira igitoro, mu gihugu abakozi ba leta badatonda ku masaha kugira bashobore gukora bashobore kugwiza umwimbu. Nibishoboka na gatoya kugira ngo igihugu gishobore kwisununura mu gihe ibidandazwa tubona biguma biduga. Murumva yuko rero ibijanye n'ikidandazwa cy'igitoro cyabaye akananira abahinga mu Burundi. Turasabye yuko leta yovuga yuko ku mugaragaro ikijanye n'ikidandazwa cy'igitoro cyayinaniye kugira ngo ababishoboye baze kubikora, kuko turabona neza yuko noneho byabaye irango, byabaye ibara mu ibagara, kuko nta gihugu kimara imyaka ishika 3 kiri mu buja mu bukene kandi cyitwa cyo cikukiye, cyitwa ko cyahora ciga bakikigaburira. Ntibishoboka rero yuko igihugu kibandanya mu buja nk'ubwo.
Imbere yo gusozera ano makuru yaranze no ndwi tuje mu gisata cy'indero na gakuru keza kubigisha bashasha batarigaronke agashara kabo kuko bagiye kukaronswa muri imisi ya vuba. Mushikiranganje ajejwe ndero François Habyarimana niwe yabimenyesheje kuwa gatatu w'indwi turiko turasozera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega nyuma y'inama yatunganije hamwe na mugenzi we ajejwe akazi Venuste Muyabaga. Iyo nama yari yatumiwemo abayobozi bajejwe indero n'abajejwe akazi mu ntara. Umushikiranganje Habyarimana yamenyesheje kandi ko umushikiranganje arongoye ko muri iyi minsi ya vuba bugiye gutanga akazi ku bandi bigisha bashasha. Tumutegeyo
turabona yuko icyo kibazo kibwirizwa kwihutirwa kugira ngo aba bakozi batunganirizwe bashobore gukora bagononokewe, ari nacyo gituma twaciye dufata ingingo zikurikira yuko dosiye zose z'abo bakozi batarahembwa zoba zikiri mu ntara yuko zoba zashitse mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bitarenze iyi ndwi turimo. Duciye tuvugana kandi yuko izo dosiye zizoba zashitse mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi mu ndwi iza. Twavuganye kandi yuko ibisaba amakete atandukanye ava mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi aja mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi kwabwiza kuba yashitse mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bitarenze ku munsi wa gatanu. Ukibazo kijanye no gutanga akazi kare ikibazo cahora gikorwa imbere yuko umwaka w'ishure utangura, ariko no mwaka twabonye yuko abari gukora ico kibazo bari ko bakora rusasoma, arico gituma ico kibazo kitatunganijwe. Ubu rero tubonye yuko twotegura zihuta ikibazo cyo gutanga akazi kubigisha, ariko twomenyesha yuko harabigisha baza baramaze gushigwa ku kivi dukoreye ku ntonde z'abakoze ikibazo mu mwaka uheze. Mu bisata bitari byarakozwe mu ikibazo mu mwaka uheze, ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi tuyemeje yuko tuzoba twashikirije ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi plan de recrutement bitarenze kuri uyu munsi wa gatanu, kugira ngo ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi nabwo buce buvyihweza hanyuma bumenyeshe bitarenze mu ndwiza igihe abashaka akazi bazotangura kuzana amadosi.
Ni kuri iyo nkuru rero dusozereye amakuru makuru yaranze ino ndwi. Odasa nimbona nabashikirije nkaba ndabikurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu na ubutaha.
Ngiye inzamba
inzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze ino ndwi.